ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byabyo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwamutse mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatanu itariki 23 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2018 muri kumwe na Frederic Undikije.
Umwana w'umukobwa kugenda hariya ngo ni umusitari kujya kuri iriya stage akihanika hariya ubwana bw'ubuhungu buraho buseka bibwira ngo buramuha agaciro kandi bakamutesha. Icya mbere ni ukubwira umuryango ngo nyamuneka.
Uyu ni James Vuningoma, umuyobozi mu nteko nyarwanda y'ururimi umuco. Hari mu kiganiro yahaye abanyeshamakuru cyari gifite umugambi wo gutera akamo abanyarwanda kabasaba kumenya guhitamo imyambaro ibahesha agaciro. Inkuru mu kiganiro cyatanzwe n'umuvugizi w'umuhari RNC ahakana ibirego uyu muhari wagizwa hamwe n'inkuru yerekeye igikorwa kimaze kurangurwa no mu rwego rw'igihugu cy'u Burundi bijejwe gucyohoza ukuri no kunywanisha Abarundi cyo kimwe n'amakuru yerekeye higanwa mu mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho ikatubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwamutse neza Aloise.
Mwamutse Frederic. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Abakozi hamwe n'abasirikare b'ishyirahamwe mpuzamakungu ni bari muri Centrafrica barengewe kandi baragiramiwe. Ivyo bitangazwa n'intumwa ya ONU muri Centrafrica mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano hareje ku munsi wa kane. Parfe Onanga Onyanga Anyanga murambabarira yavuze ko abakozi ba MINUSCA abasirikare abapolisi hamwe n'abasivile bama batewe n'imihari yitwaje ibirwanisho hamwe n'iyindi mirwi yabicanye ku murwa mukuru hamwe no mu bindi bice byo hagati mu gihugu. Onanga avuga ko imihari yitwaje ibirwanisho ibandanya kudurumbanya umutekano mu gice kinini cy'igihugu cyane cyane mu buseruko hagati hamwe no mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu. Muri raporo iheruka gusohoka umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres avuga ko umurwi wa MINUSCA udashobora wonyene kwikorera umutwaro wo gucungera umutekano wonyene muri ico gihugu. Asaba leta ya Centrafrica gufata iya mbere mu kwihutisha gushyira hamwe imirwi yose irwana mu gisirikare kimwe c'igihugu kugira haboneke agahengwe muri ico gihugu. Umukenyezi wa Perezida wa Amerika Melania Trump yaragendeye adateguje leta ya Texas ni mu kigo cyashizwemo abana batandukanijwe n'ababyeyi babo ku itegeko rya leta ya Trump ryo guhasha abimukira binjira muri Leta Zunze za Amerika baciye ku rubibe rwo mu bumanuko bw'igihugu. Urwo rugendo rw'ejo ku munsi wa kane rwabaye nyuma y'umunsi umwe Perezida Trump asinye itegeko rihagarika gutandukanya abana ku babyeyi babo kandi rwari rutumbereye gushigikira abana barenga 2,300 batandukanijwe n'ababyeyi babo. Umutambukanyi wa Perezida ku munsi w'Imana yari yashikirije ko adashigikiye uko gutandukanya imiryango akavuga ko ababazwa no kubona abana batswe ababyeyi babo. Igihugu cya Pakistan kiremeza ko umukuru w'abarwanyi cyari kimaze igihe kirondera yishwe n'igitero cy'indege ya drone ya Leta Zunze za Amerika mu buseruko bwa Afghanistan. Icyo gitero cyabaye ku igenekerezo rya 13 zo ku kwezi kwa gatandatu cyabereye mu ntara ya Kunar iri ku rubibe rwa Afghanistan cyishe Mullahe Fazlullah yari arongoye abatalibani muri Pakistan gihitana n'abandi bakuru mu muhari wiwe. Abategetsi ba Leta Zunze za Amerika nabo nyine baremeza icyo gitero ariko ntibashima gutanga amakuru menshi ku byabaye. Leta Zunze za Amerika zari zaremereye gutanga imiliyoni 5 z'amadolari kuzotanga amakuru y'uwo mukuru w'abatalibani. Fazlullah yagirijwe ibitero ku banyamerika hamwe n'abanyepakistani kuva akigenywa kuba umukuru w'uwo muhari hari mu mwaka w'2013. Igihugu cya Turukiya cyatangaje ko kigiye gushyira amatagisi ashika ku rugero rw'umuriyaridi 1,800,000 z'amadolari y'Abanyamerika ku bidandazwa bikorerwa muri Leta Zunze za Amerika mukwihora ingingo nkiye yafashwe na President Trump yo gushira amatagisi ku vyuma vyinjira muri Amerika. Ishirahamwe mpuzamakungu ry'ubudandaji ryashikirije kwiyo ngingo ya Turkiya izokora kubidandazwa nk'imodokari, ibizuku, impapuro, umuceri hamwe n'itabi biva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi wa gatatu niho ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya naryo ryatangaza ko ryakoze urutonde rw'ibidandazwa biva hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo shirahamwe rikaba rigiye kuzotangura rero gutoza amatagisi agera ku rugero rwa 25% ku ijana, ingingo ishobora kuvyura intambara y'urudandazwa mpuzamakungu, na cyane cyane mu gihe President Donald Trump yotangura gutoza amatagisi ku modokari ziva ku mugabane wa Buraya zinjira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukurangiza naho amakuru y'inkino, umurwi wa Argentine wa Lionel Messi usanushize ukuguru kumwe hanze kuko ushobora gutaha mu nkino zibanze mu higanwa ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ziriko zirabera mu gihugu cyo Burusiya. Inyuma yo gutsindwa ibitsindo bitatu ku busa mu rukino rwahuje na Croatia ejo ku munsi wa kane, kazoza ka Argentine muri iki gice cya mbere kazovana no kwindi mirwi biri kumwe mu murwide igiye kuzovyifatamwo mu nkino ziri imbere. Kuri wa gatanu izo nkino zigeze ku munsi wazo w'icenda, Brazil ikina na Croatia, Nigeria ikina na Iceland, igihugu cya Serbia nacyo gikina n'igihugu cy'u Swiss. Namakuru tubandanya tubatohoreza.
Urakoze Aloisa ku makuru uhejeje kudushikiriza. Umushikiranganji imico kama ndetse n'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco baratangaza ko bagiye gutera kamo abanyarwanda kabasaba kumenya guhitamwo inyambaro ibahesha icubahiro. Ivyo byatangajwe n'umushikiranganji imico na siporo Uwacu Julienne mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ejo ku munsi wa kane. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Sunita Kabuye ari i Kigali mu Rwanda.
Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu hagiye hagaragara amafoto y'abana b'abakobwa b'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye imyambaro isa n'iyo baciyemo kabiri. Ibi byagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga, ababyeyi bamwe batangaza ko iyi myambarire ibateye inkeke ndetse abarezi bo bagatinywa kuvuga ko batabona uko babigenza babyihoreye. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane, minisitiri ufite umuco mu nshingano ze yatangaje ko nta tegeko rigena uburyo umuntu akwiye kwambara mu Rwanda ririho, ko ahubwo bagiye kurushaho gukaza ubukangurambaga bahereye mu muryango. Uyu ni minisitiri Uwacu Julienne.
Icyo rero twumva dukwiye gukora cya mbere ni kwigisha Abanyarwanda kavuga ko ibibereye abandi cyangwa ubera ahandi tudakwiye gufata uko byakabaye ngo tubizane hano. Dukwiye kugira ubushobozi bwo gufungura no gutoranya ibitubereye, hanyuma muri rusange tukagira navuga guhugurana twese, abantu bakamenya umwambaro umuntu yambara n'aho wambarira, kuko hari umwambaro ushobora kwambara aho utagenewe ukaba mubi, ariko wambarira aho wabugenewe ukaba biba mubi. Ntabwo dufite itegeko mu gihugu rivuga ngo abantu bambara batya, ariko muri wa muco no mu byo duhuriyeho nk'abanyarwanda uzi umuntu abona akabona biragayitse akabona ntibikwiye.
Bwana Vuningoma James umuyobozi wo mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco nawe avuga ko icyo bagiye gushyiramo imbaraga ari ugukangurira umuryango uko abana babo bakwiye kwihesha agaciro.
Ukubwira abana bacu b'abanyarwandakazi yewe n'abahungu, ntituvuga abakobwa gusa, iyo ubona umwana w'umuhungu ufite ipantaro igiye kugwa yigana ngo ntibigezweho, ibyo byose burya bimutesha agaciro nuko batabizi. N'umwana w'umukobwa rero nuko umwana w'umukobwa kugenda hariya akigurisha ngo ni umusitari, kujya kuri iriya stage akihanika hariya, ubwana bw'ubuhungu buraho buseka bibwira ngo buramuha agaciro kandi bakamutesha. Cya mbere ni ukubwira umuryango ngo nyamuneka.
Urubyiruko cyane cyane urw'abahungu rwavuganye n'ijwi rya Amerika rugaragaza ko rudashyigikiye imyambarire y'urukoza soni babona kuri bashiki babo, ko basobanura ko ibatera ibishuko.
Umuntu uko yikwiza nawe abyiyumvamo, kitwica ni ukuvuga ngo hasohotse iki munsi ndambara iki, niko bavuga ngo ni fitire yanjye ndabyanga cyane n'imico mibi. Erega basore ni nk'amashanyarazi, iyo duhuye n'umukobwa wambaye gutya
wera mwana naje nk'umusore cyangwa kumwifuza ariko iyo wera tugaruye bigarutse bya kera byari byiza cyane kurushaho erega n'abandi aba badamu bafite abagabo babambara akajipo kabageze hano kuvuga ati ni wa wundi ufite uwo mugabo n'umwana
abakobwa bakiri bato basanga badakwiye gukomeza gushyirwa mu majwi kuko ibyo bakora byose babirebera kuri bakuru babo ndetse no kuri ba nyina
kuko ntabwo nsambara birebire mu mate yambara birebire no kushyira bibi gutegetse umva bikuvunye ku giti cyawe iyo ubonye yambaye imena wumva ushatse kwambara iyo mena iyo baguhaye ikipode tukayicisha akabibona ntagishyira gutwara umva na nyina kintu bitwaye
ko ntabwo uzabona amada wawe yambara utuntu dutoya narangiza ngo nawe wambare ibinini kandi watabyambara ugasanga umubyeyi arajya mu isoko akaguranye n'umwana we utuntu tugufi ntabwo umwana azareka kuyambara azagumya yambara
bagombye kubanza kubica ku babyeyi kuko abana ntabwo babibaca ababyeyi batabikoze
noneho mu rubyiruko ni ukubarenganya
ni ukuturenganya nyine kuko ntabwo tubona ababikora abakuru bacu ari bakomeje kutwereka urugero rwiza rwo kwambara imyenda idahesha agaciro
biroje kuvuga ngo mu ishuri ngo mugomba kwambara ibigeze ku birenge ni ukubahohotera
ni ukuduhohotera byo biragaragara
ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu rwanda gitangaza ko mu mashuri kuko hari ikibazo cy'imyambarire y'urukozasoni aho usanga umunyeshuri baramuguriye umwambaro umukwiriye yagira ku ishuri akawucamo kabiri gusa abanyeshuri bo bakayemeza ko iki kibazo kidakwiye kureberwa mu bakiri bato ahubwo kumenya neza iki kibazo kwiye gutangira mu muryango mugari Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
mu ntango z'indwi Ijwi rya Amerika ryakoze ikiganiro ku kibazo cy'umutekano muke muri groupe ma ya Bijombo iri mu karere ka Uvira aho ni mu ntara ya Kivu y'Amaja epfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ico kiganiro umwe mu batumire akaba na vice president wa mutualite y'abanyendu yavuze ko uyo mutekano muke uterwa ahanini n'imirwi itwaje irwanisho y'abanyamahanga iri muri ako karere uyu muyobozi yavuze ko muri iyo mirwi irwanya ubutegetsi harimo ingabo z'abanyarwanda yita iza General Kayumba Nyamwasa arongoye ihuriro nyarwanda ARNC umuhari utavuga rumwe na leta y'u Rwanda umugenzi wacu Diane Ninahazwi yarabajije umuvugizi w'iryo huriro nyarwanda ARNC Jean Paul Turayishimye ku birego bagirizwa n'abayobozi muri Congo tubatega amatwi
umuntu wo mu banyindu baramwumvise ariko ntabwo amakuru yavuze dushobora kuyakonfirma kuko ntabwo avugira ihuriro nyarwanda gusa ibibazo bera hariya tuzi neza ko leta y'u Rwanda irimo uruhare nta kindi ni ukugira gusa ngo hakomeze hateze umutekano muke muri kariya gace
ibyo by'u Rwanda turabyihorera gatonya tuvuge gusa kuri ibyo by'abarwanyi buba babarizwa mu muryango wanyu bariyo canke ntibariyo
ni uko nyine uvuga uti twabyihorera iby'u Rwanda kandi jyewe icyo nzi iyo miryango ifasha na leta y'u Rwanda irwanira muri Congo hafi ya yose iyo twagiye tuvuga nifashwa na leta y'u Rwanda guteza umutekano muke mu bihugu bya Congo ndetse n'i Burundi twebwe ntitwigeze tubwira abantu iby'ingabo zacu ahubwo leta y'u Rwanda ikomeza kuvuga ngo hari abarwanyi bacu ngo
none muri make mwebwe murahakana ko muri iyo canke muri iyo
yewe nuko nyine ukomeza kuvuga utienda tubihakane cyangwa tubyemere icyo nashaka kuvuga ni uko izo ntambara twazumvise muri prezio we zivugwa n'umuntu nawe tutazi ariko uko byagenda kose twebwe tubona ko leta y'u Rwanda ari izifitemo uruhare ariko ntabwo ari twebwe inyihuro nyarwanda tuzifitemo uruhare
muri make rero ntabarwanyi banyu bari muri ako karere ka Bijombo
aho bavugaga nge ntabarwanyi bacu mpazi nibaza ko ari ibintu ari propaganda ikorwa na leta y'u Rwanda
abanyagihugu baba ngaho bo baremeza yuko bamaze kubabona bakemeza ayo makuru n'amakuru rero twofata nk'ibinyoma cyane
imitwe bavuga ni imitwe myinshi myinshi cyane ndetse bakanavuga ko harimo n'abarwanyi bacu kuko binagoye no kumenya koko nabo barwanyi ngo nabahehe bariho babona hari iyo mitwe y'abafurero hari abanyindu hari bavuga ko ari ab'i Burundi bakanavuga ngo n'abantu bacu gusa ikintu nasabaga kubwira nubwo wakomeza kuvuga uti yenda kuvuga iby'u Rwanda ntitwabivuga ariko urebye nabyo ukurikije ibibera mu Rwanda n'izo ntambara bakomeza kuvuga banatinya amaherezo nuko zizabaho kuko abanyarwanda bamaze gushyirwa mu mwanya aho kandi nta bundi buryo kugira ngo barenganurwe bushoboka uretse ko bazageraho nizo ntambara bagasanga ariyo nzira yonyine isigaye kugira ngo bigobotora karengane bari
muravuze yuko bavuze ko ari imitwe nyinshi ibarizwa muri iyo groupement ya Bijombo mukanavuga yuko banatoma kuri toki bamwe mu ngabo canke mu barwanyi bo bari mu ihuriro nyarwanda RNC none nico shoboka yuko hoba hari abarwanyi banyu bari hari yahama namwe ntimubimenye
ntabwo ari uko tutabimenya genda twebwe nituramuka tugeze igihe cyo kuvuga ko abarwanyi bacu bagize uruhare mu mirwano runaka ntabwo tuzareka kubibabwira none se wowe ko mbizi ko ari umunyamakuru kuva kera ubwo intambara zose leta yarwanye muri Congo yajyaga gushaka abarwanyi bakayumva nyamwasa cyangwa bihuriro nyarwanda
hanyuma none mwebwe abarwanyi aho mwemera ko abarwanyi banyu bari ni hehe uretse aho muvuga ko mu Bijomba tabari
kuvuga ko mu Bijomba badahari yenda cyangwa se bahari yenda icyo ngicyo ntabwo nibaza ko ari cyo gikomeye bibaye ngombwa ko ihuriro nyarwanda rivuga ya operasyo za gisirikare ni mwebwe ba mbere muzabimenya kandi ntabwo twajya kurwana n'abanyekongo aho tuzaba turwana ni mu Rwanda ntabwo ari abanyekongo
usibye Bijombo muri groupement ya Bijombo hari ahandi bo babari muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo
ngenda mbyumvana nanjye abanyamakuru cyangwa se leta y'u Rwanda twebwe mu by'ukuri ikibazo dufite ntabwo ari Congo ikibazo dufite tugifitanye n'u Rwanda kandi koko natwe igihe nikigera tugasanga ariyo nzira tugomba gukoresha tuzajya mu Rwanda niho ikibazo cyacu kiri ntabwo tuzahateza intambara muri Congo
muri make Jean Paul turayishimye muhakanye yuko atabarwanyi bihuriro nyarwanda RNC babarizwa muri groupement ya Bijombo
nibaza ko iri ari propaganda ya leta y'u Rwanda ariko natwe igihe kizagera ko tugira icyo tuvuga aho duhagaze ku bijyanye na ziriya mburuzo muri Congo
murabihakanye rero
abarwanyi barwanya intambara zo muri Congo abo ntabwo ari abarwanyi bacu
abiwanyi nubwo atoba aribo bakoze izo ntambara muri Congo bariyo canke ntibariyo kuko niho hagaze ikibazo
yewe sinshobora kubikonfirma nk'uko abo muntu yabivugaga icyo nakubwira cyo nuko harabafatirwa muri za Uganda muri za Tanzania mu Burundi na hehe hose ni muri Congo
leta
y'u Rwanda ikavuga ko abantu ari abantu bacu gusa turagira ngo dusabe ko leta y'u Rwanda yakemura ibibazo abanyarwanda bafite bitari ibyo n'izo ntambara ikaba izazibona ko ikomeje gusa nk'aho ari cyo yifuza
Jean Paul turayishimiye murakoze cyane rwose kuri kano kanya mu hijo rya Amerika
ndagushimiye nawe
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya.
Umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe gukurondera ukuri no kunywanisha abarundi Musenyeri Jean-Louis Nahimana yaratangaje ko abantu bashika 77 ari bamaze gushikiriza amakuru y'ibyo banzi muri uyu murwi arongoye avuga kandi ko hamenyekanye abantu barenga 100,000 bahitanywe n'ubugizi bwa nabi bwabaye mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'abantu 220 bakekwa kuba baragize uruhara muri ayo mabi n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Raymond Zimana ari I Bujumbura mu Burundi
umugwi ujeje kurondera ukuri no kunywanisha abarundi Sever wemeza ko mu myaka 3 maze uri ku kivi umaze gutororokanya ibishinga nayo by'abantu birenze ivyo wari witeze Musenyeri Jean Louis Nahimana awurongoye avuga ko hambavu yabituye uyo mugwi hari nabo uyo mugwi wegereye kugira urondera ukuri ku byabaye
biharuro no vuga ndi no kurenga birarenze kuko abashoboye kuza kwitura uyu mugwi wacu nabo twashoboye gushikira twebwe nyene baraba 77 ariho 67 baje ku bushake bwabo ariko hariho n'abandi barenga 1,000 twebwe nyene twegereye inararibonye kugira ngo baducire umugani batuyagire ibyo babonye muri iki gihugu
afatiye ku bishinga nahe byabamaze kubitura mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi urongoye Severi yemeza ko hamenyekanye abantu baba 220 bakekwa kugira uruhara ku mabi yajetse mu Burundi n'ababa 100,000 bahitanywe n'amabi yabaye mu Burundi
barashoboye kudufasha kumenya abantu barenga ibihumbi ijana tanywe n'ubugizi bwa nabi bwabereye muri iki gihugu baratubwira abantu bashika hafi ibihumbi mirongo ibiri bikekwa kuba baragize uruhara muri ayo mabi twagaragaje no kurwanya amazi ko abantu benshi bishwe bunyamaswa ntibashoboye gushingurwa abatawe mu binogo rusange naho nyine twakwiye imitumba yose turatohoza hafi binogo rusange birenga ibihumbi bine murumva ko ari igikorwa gishimishije ariko igihambaye rero no kwicara tukiga kugira ngo dutegere none ayo mahano yashitse muri iki gihugu bigenze gute niki twokora kugira ngo tuzitire ayo mahano ntazasubire kuvugwa muri iki gihugu cacu
mu gihe ikiringo umugwi Severe usigaranye kitarenze umwaka mwishyirahamwe initiative Echangement tugendera ubuntu bobabona ko uyo mugwi kwiye kongerwa ikiringo Saturne icyo yemeye arongo iryo shyirahamwe afatira ku bikorwa uyo mugwi usigaje gukora
abawushyizeho babonye yuko uwo mugwi ibyo washyitse ko bitari bwahere basho gushyiraho ubundi buryo bw'uko bobandanya ibyo bikorwa kuko ibyo kurekoreranira n'ibyo kumenya ukuri si ibintu by'umusomyi kandi mwumvise ko akeneye n'abantu b'abahinga bo mu buryo bwinshi bajya bita menya ingene abantu biyumvira apsikologe bize kanyise bajya bize zura ibisigarira abantu nyine babyize n'ibyo mugwi nawo ntabufise ntibaza yuko rero uyu mwanya ntiwo bukwiye
mu mugwi Severe hose uko babibona Musenyeri Jean Rwinahimana yemeza ko ikiringo gikwiye kubwirikorwa casaba umwanya munini carangiye
ikiringo kirakwiye nabwiye ko igikorwa cari kigoye kwari guhumbira kuja kurondera inkuru mu gihugu kuko vyadusaba gukwira igihugu cose ariko igikorwa gisigaye ubu n'igikorwa co mu biro n'igikorwa c'abahinga bicara hamwe tumuze twaronsa abo bahinga n'ukwezi kumwe bashobora kwicara bakitondera ivyo bibazo vyabaye ico no kwita mu gifaransa analyse utuma kwa abantu bakaza gusigurira abarundi kabagize uruhara muri ako kahise naho nyene ntidukeneye gutuma kwa abarundi bose tuzofata bakeyi mugabo bari bafise amabanga yo hejuru cyane gusigurira abarundi kugira dutegere muri rusange ivyo rero navuga nti nibikorwa no mu mezi abiri umuntu ashobora gukora
ikiringo cy'imyaka ine cyahawe umugwi Severe kizorangira mu kwezi kwa 12 uno mwaka wa 2018 itegeko rigenguye mugwi riremera ko ico kiringo gishobora kongerezwa ikindi kiringo cy'umwaka ni mu gihe abagize uyo mugwi bo bisaba bikemezwa n'inama nshingamateka iminsi 15 imbere y'uko ico kiringo kirangira I Bujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
impunzi z'abanyekongo zira mu ikampi impunzi ya Kavumu mu ntara ya Cankuzu zirashima umubano zifitaniye n'abarundi baba mu micungararo ikampi n'umubano ushimisha n'abarundi aho bemeza ko nabo baharonkera inshuti nshasha ubu bakaba bageze aho bahana n'abageni n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidel Sabimana
ikambi ya Kavumu iri muri komine ntara ya Cankuzu yuguri tariki 15 kwezi kwa gatanu 2013 ni kambi wa mwamoko atandukanye y'abakongomani abarundi bo kwanda bagoye ababembe abanyamurenge abafurero abashina bavira bamwe muri izo mpunzi bavuga ko abarundi babafasha mu kwiyungunganya mu kudandaza cyane kubaho barima ivyo navyo bikabasabiriza mu mibereho na ryase ryagabanije ifashanyo kuri izo mpunzi zuwe na mashora umufakazi yahunze ahunganya abana batanu
kundana n'abarundi nka jewe banza n'irivyema ku ideni hadandaza kisha nasigara nugunguke nkabahereza umutaji bakanzanira nifu ikiri jana nta mahera na rumwe ndabaha kubera ntayo ndo mfite hadandaza bagaca baza nkabahereza amahera yabo niho rero mbona yuko mbaye hakakabiri ifiki ndiranje nkagura uturengarenga nkagura gatore nkagura kabucunga tubanye neza nukuri turakundanye tubanye neza turabasaba ho turima bakandi ho tukarima cyure narakibashimiye cyane baratwakiye tubanye neza nta wanjye wangu
n'abarundi baba mu micungara y'iyo kambi barashima umubano w'izo mpunzi z'abakongomani Mariko Tegeka numwe mu batware batowe ku mutumba wa Kavumu
urabona twebwe iyo bakenye turabafasha natwe iyo dukenye bakadufasha nabo nyine iyo ngaha bagize inama baradutuma ko
inama yiki
inama yo ku mitumba nkaha ubona tubana twebwe baradutumira tukaza kumviriza natwe kandi twagira inama ari cyo tubona kigomba kubonekara tukara tukabatumira bakanze
n'umutekano n'umutekano murabira hamwe
iyo habaye nk'umuntu yadukije akaza kutwononera nk'imirima tumufashe turamuzana hano tukaca tuta hamwe tukumvikana hanyuma kabantu ko twatumanye
kuvuga ntabwo guhana abageni
abageni bariyo yarugiye mu barundi aragenda uje nawe kandi ino tukamureka none bose sabana ikiremwa abantu
ijwi rya Amerika ryashoboye kuganira namwe mu barundi bashingiye muri zo mpunzi z'abakongomani
abamaze guhana abageni ehe nguko tukakubwira
ehe wewe wabiriwe ngamuka
twasaba imana rwose
wayo gute zindi mpunzi ntibakwino
n'amazi nyine tukayaga neza nta na kimwe cyangoye twarashimbanye nyine tukavugana tukagira n'impapa ndabamenye
nyawe ndareba Kadia n'umutamakazi afite umukobwa yabiriwe mu ikambi ya Kavumu arashima uko yakigwa n'abakwe kandi aremeza ko bamubereye abazimya muriro beza cyane
nyoko wowe uza kuraba umukwe ngaha
aho nta muraba hari kiri yakoze we aho yari wanje yari mfite umwana ahubwo yarakoze neza kuzi wari kikumuraba
iyo uje kumuraba wakigwa gute
na banyakira rubyeyi ego bakanzima ko nakigwa mu bundi ku wundi mukwe nawe nyene ni kwanyakira kandi anyubaha nk'uko abandi bose banyubaha
ega arakukwereye canke muri ko murabivugana
jewe guko gukwa ni umwana mu bandi niba abana neza nta na kimwe kibafise kibafashe none wumva naza kumugora na nakunyaro ya inzu yanjye yarahiye ihiye nta na kimwe nokoye aba bamwikambi barangarukiye ko baramfasha itwondya baramfasha impuzu baramfasha kunyu n'agasabo none tubanye neza batashi bashitse twese dukundana tugendana duhana kabisi n'agahiye icyo nicyo shimira Imana
uwo mwana mwiza uremezwa n'umuyobozi w'ikambi ya Kavumu Thomas Yagura ndetse ukanashimangirwa n'ishyirahamwe gita ku mpunzi ya Sera bamenyesha ko mu gukomeza uwo mubano ibice cumi by'abarundi bo ku mutumba wa Kavumu biga muri iyo kambi imyuga itandukanye kanye ku buntu bakigana n'impunzi z'abakongomani n'abagwayi banaho nikora bo muri Kavumu barashobora kwivuza ku ivuriro riri muri iyo kambi ata amafaranga atangishijwe. Ikambi ya Kavumu irimo impunzi zirenga agati 18,000 muri abo ibice 52 ku ijana bagizwe n'abakenyezi n'abigeme. Mucanguzo ni mu buseruko bw'u Burundi. Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibyemerero bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Inyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuye mu masezerano yerekeye umugambi w'igihugu cya Iran w'ibigwanisho roho nyanganda zigasubizaho ibihano zafatiye icyo gihugu ku bijyanye n'uwo mugambi, amasosiyete atari make yahagaritse imirimo yayo yerekeye ubudandaji muri Iran kubera ayo masosiyete adashaka kurenga ku bihano icyo gihugu cyafatiwe. Mu ijambo yashikirije i Washington, icyegera cy'umushikiranganji ajejwe ikigega cya Leta ku byerekeye iterabwoba n'iperereza ku bijyanye n'amafaranga, Sigal Mandelke, yaragabishije ko kenshi bitaba byoroshe ku masosiyete imirimo y'ubudandaji n'ama Leta kunamenya n'uko biriko bikorana n'igihugu cya Iran kubera icyo gihugu gikoresha uburyo buyovya bwo kuronka amafaranga. Mandelke avuga ko Iran ikoresha inzandiko ziganywe kugira ishobore guhisha abantu bakorana nayo, irarondera ahari uburyo bwo gushobora gukora imirimo yayo atanumwe amenye ibiriko biraba. Ivyo mu gihe Iran iriko ishigikira ibikorwa bigayitse, haba guha amafaranga bagira iterabwoba, gufasha gukwiragiza ibigwanisho roho nyanganda cyahe gutyoza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Mandelke avuga ko abantu bakwiye kugurura amaso yabo bakabona ukuri kunyifato iranga igihugu cya Iran. Avuga ko igituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano Iran ari uguhagarika ibikorwa by'iterabwoba icyo gihugu gikorera mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi, ugushigikira intwaro irangwa n'ubwicanyi ya perezida wa Siriya Bashar al-Assad, gukora misile balistike hamwe no gukorera mabi abanyagihugu. Icyegera cy'umushikiranganji ajejwe ikigega muri Amerika ku bijyanye n'iterabwoba n'iperereza rijyanye n'amafaranga, Sigal Mandelke, asaba amareta n'amabanki mu makungu kuba amagabo kunyifato y'igihugu cya Iran. Ayo mareta n'ayo mabanki ategerezwa kumenya ko kugirana imirimo y'ubudandaji n'igihugu cya Iran birimo ibibazo. yatangaje ko abazogirana iyo mirimo y'ubudandaji na Iran bazobibazwa. Mandelk yatangaje ko Amerika n'ibihugu bicyuditse bitegezwe gukorera hamwe kugira biremere igihugu cya Iran kugira gihindure imigambi yacu. Muri icyo gihe amenyesha ko Amerika izobandanya gushira ahabona ibikorwa bigayitse by'igihugu cya Iran no gufatira ingingo utwigoro tw'icyo gihugu two kuyobya makungu kugira mira inzego mpuzamakungu zijejwe amafaranga no kurenga ku mategeko y'ibihugu bicyuditse na Amerika hamwe n'abandi bakorana na Amerika.
Jambo jina marara jawasikiza imigabo imigambi za leta zunzo umwe za Amerika. Tutimwese mkundi radio izbija Amerika ibigani ya tuwateguli mwaka kanya wigalu kengaha. Tuguneho kanda kanya kugoshimu na ingenieur ya dufaje mungi abugizi uma hamwe na Fatu Kalala ya dufaje kwa giranya ibigani ya tuwateguli. Kuli mikomo alikumu na Federike Unikije ama kuru na yungu ashikijwe na Aloiza Bigirimana na koze kutagamatuki tuwarifuji ama horo mungusi mwezi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.